iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na 22 ku mugoroba na metero 25, 31 na 41 mu gitondo. Ndabaramukije mwese nshuti turi kumwe na Eugenie Mukankusi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Mbahaye ikaze mwese mu biganiro radio yanyu bateguriye. Komisiyo ishinzwe amatora mu Burundi yarayiyemeje abakandida batandatu bujuje ibyangombwa byo kwiyamamariza amatora yo mu kwezi kwa 5. Cyakora bane mu bari batanze amadosiye ntibashoboye gusohoka kuri urwo rutonde. Seni ivuga ko hari ibibura mu madosiye.
Ibwirizwa rishinga amategeko agenga amatora rirategekanya ko ubishaka ashobora guca agenda muri sentare ijejwe ibwirizwa shingiro kugira ngo asabe gutunganirizwa.
Uwo ni Pierre Claver Kazise, ni umuyobozi wa komisiyo y'amatora mu Burundi, avuga ko abazashaka kwiyambaza amategeko basabwa kubikora mu minsi ibiri uhereye ku munsi w'ejo aho abakandida batangarijweho. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Mbere yuko tubagezaho amakuru yo mu hirya no hino, amakuru twabateguriye ku bijyanye n'ikiganiro iwanyu mu ntara, turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Duhereye inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Joe Biden wahoze ari vice perezida yarayatsinze senateri Bernie Sanders mu ijonjora ry'usahagararira ishyaka ry'abademokrate mu matora azaba mu kwezi kwa 11. Biden yatsinze muri leta enye, Michigan na Missouri hagati mu burengerazuba, Mississippi mu majyepfo na Idaho mu burengerazuba bw'igihugu. Ni ku nshuro ya gatatu yiyamamariza kuba perezida. Biden na Sanders bagombaga kugira ibiterane mu ijoro ryo kuwa kabiri i Cleveland muri leta ya Ohio, ariko ntibyashobotse, byarasubitswe kubera icyorezo cya virusi ya corona. Abasesengura ibintu bavuga ko ibyo byahinduye byinshi mu bikorwa byo kwiyamamaza kuri abo bakandida. Abademokrate barimo gushakisha umukandida wazabasha guhangana na Perezida Trump mu matora ya perezida ataha mu kwezi kwa 11. Andi makuru avugwa hirya no hino ku isi muragezwaho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana.
Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mozambique basaba leta gutangaza ko igihugu kiri mu ntambara mu buraruko bw'ico gihugu. Ni igice imihari y'abarwanyi ishingiye ku idini rya Kiisilamu imaze imyaka itari mike ihungabanya umutekano. Davis Simango, mukuru w'umugambwe Democratic Movement of Mozambique MDM mufunyafunyo y'icyongereza, yashikirije jo ku munsi wa kabiri kw'iyo ngingo ishobora gutuma amakungu afasha leta kurwanya iyo mihari yitwaje ibirwanisho mu ntara ya Cabo Delgado. Kuva mu mwaka wa 2017 iyo ntara igwiriyemwo abayisilamu yamiterwa n'imihari y'intagondwa z'abayisilamu ishimikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Ibyo bitero bikaba bimaze guhitana ubuzima bw'abantu bashika amajana 5 nk'uko bishikirizwa n'abaharanira agateka ka muntu. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiragabisha ko hari amahirwe ko imihari y'iterabwoba ya leta ya Kiisilamu na Al-Qaeda igiye gukomera ku mugabane wa Afrika. General Stephen Townsend arongoye inteko za Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM, yabibwiye abashinga amateka ba Amerika ejo ku munsi wa kabiri. Townsend avuga ko ibitero vya Al-Shabab vyiyongereye mu mezi make aheze, ugereranije n'amezi 8 aheze ashikiriye amabanga yo kurongora ingabo za AFRICOM. Amerika hamwe n'Ubufaransa n'ivyo bihugu biza kwisonga mu bihugu byo mu burengero bw'isi mu kurwanya iterabwoba ku mugabane wa Afrika, mu gihe bafise abasirikare bashika ku 500,000. Ibyo bihugu bigasaba ibindi bihugu bya Buraya kongereza imfashanyo zabyo mu bya gisirikare kugira babashe kurwanya iterabwoba neza. Umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Bwongereza Nadine Doris yarasuzumwe ko arwaye mugera wa corona canke COVID-19. Yashikirije jo ku munsi wa kabiri ko afise amakenga nimba bagenzi we muri leta batoba nabo baranduye. abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri ico gihugu bariko baragerageza kurondera aho yawanduriye hamwe nabo yoba yarakoranye ko nkuko wenyene ubwiwe yabishikirije gushika ubu abantu batandatu ku bantu 370 bamaze kumenyekana ko bawanduye muri ico gihugu cy'Ubwongereza. Leta ya Afghanistan ishikiriza ko igiye gutangura kurekura imbohe 5,000 z'abatalibani kuva muri yindwi mu gihe abo barwanyi bogabanye bwicanyi n'ibitero. Umuvugizi wa Perezida Ashraf Ghani yabishikirije kuri wa gatatu imahoro. Guhanahana imbohe ni kimwe mu biri mu masezerano Amerika yumvikanye n'abatalibani muri Qatar mu kwezi guheze. Muri ayo masezerano inteko mvamakungu zasabwe kuva muri Afghanistan mu mezi 18. Kuri aya makuru nyene akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kajejwe umutekano ku isi karemeje atanumwe avuka yumvikanye n'abatalibani barwana muri ico gihugu cya Afghanistan. Igisirikare cya Amerika kiza cyaratangwe gukura abasirikare bacu muri ico gihugu nk'uko bisabwa muri aya masezerano yatewe ko imikono ku itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri guheze. Onisaba leta ya Afghanistan kwihutisha umugambi w'amahoro harimo n'ibiganiro bya politike hagati muri ico gihugu. Impunzi ziharugwa mu bihumbi zihunga intambara muri Siriya zirabandanya zirundana ku rubibe rwa Turukiya n'igihugu cy'Ubugiriki. Ibihugu bitanu byo mu muryango umwe bwa Buraya ari by'Ubudagi, Finland, Ubufaransa, Luxembourg na Portugal byemeye kwakira abana batagira ababyeyi babo bazibiriwe mu Bugiriki. Turukiya mu ndwi iheze yasabye impunzi kwerekeza baja mu Bugiriki akagiriza umuryango w'Uburaya kutubahiriza amasezerano yo mu 2016 yo kugumiza izo mpunzi muri Turukiya.
Arezi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru. Iyi ni radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 mu gitondo. Mushobora kandi no kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro iwanyu mu ntara tugihere mu Rwanda. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranye imipaka rwatangiye kuburanisha mu mizi urubanza rw'abarabayobozi mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Bwana Inyasi Nkaka, bakunze kwita La Forge Fils Bazeyi, wari umuvugizi w'uwo mutwe, na Colonel Jean-Pierre Nsekanabo, bakunze kwita Kamara Abega, bararegwa ibyaha by'iterabwoba n'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi mu Rwanda. Ku munsi wa mbere ubushinjacyaha nibwo bwasobanuye ikirego cyabwo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yari mu rukiko.
Ubushinjacyaha bwahawe ijambo mu iburanisha ry'umunsi wose bwasobanuye icyaha ku kindi ku baregwa bombi, na cyane ko byose bajya kubihuriraho. Buvuga ko ubw'ingabo za FARC zo ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana zatsindwaga n'iza APR zikerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1994 zashinze ishyaka PALIR, Parti en Action pour la Libération du Rwanda, zishyiraho n'umutwe w'igisirikare ALIR, Armée pour la Libération du Rwanda, ngo bari bagamije kubohora u Rwanda. Buvuga ko kuva mu 1996 1998 batangiye kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'u Rwanda bigahitana abantu n'ibyabo. Bwareza abagabo bombi kujya muri uwo mutwe bari bazi ibikorwa byawo. Ubushinjacyaha havuga ko bufite ubuhamya bwa bamwe mu Banyarwanda bagiye bagirwaho ingaruka n'ibikorwa bya PALIR waje guhinduka umutwe wa FDLR. Buvuga ko ibikorwa byabo mu ntambara z'abacengezi byibasiraga cyane abari abayobozi mu nzego za Leta, abari abo mu bwoko bw'Abatutsi n'abo mu bwoko bw'Abahutu babagabanze gukorana nabo. Buvuga ko batwikaga imodoka, bagasenya ibiraro n'ibindi byose bigamije guhatira Leta y'u Rwanda kujya mu mishyikirano na FDLR. ubushinja cyaha burarega bwana Inyasi Nkaka bakunze kwitara Forge Fisi bazeye icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga burabishingira kukuba ngo akinjira muri FDLR ari komiseri ushinzwe amakuru icyarimwe n'umuvugizi w'uwo mutwe ngo yatangiye akoresha ikinyamakuru cyitwa Ijwi rya Rubanda atambutsamo amakuru atari yo ku Rwanda buvuga ko hari n'ibiganiro yakunze kunyuza ku maradiyo mpuzamahanga ndetse no ku muyoboro wa YouTube ubushinja cyaha bwibukije ko mu mpera za 2018 bwana Nkaka na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Sekanabo bafatiwe ibibonagana ku mupaka uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aha ngo bari bavuye mu gihugu cya Uganda mu mishyikirano n'ihuriro nyarwanda RNC rya General Fonte Kayumba Nyamwasa Iyo mishyikirano ubushinja cyaha buvuga ko bwana Firemo Mateke ushinzwe ibibazo bya Afurika y'Iburasirazuba muri Uganda ariwe wayihuzaga Ubushinja cyaha buvuga ko ibyaha birindwi bakurikiranyeho bakwiye kubiryozwa haba ku giti cyabo ndetse n'ibyabo bari bahagarariye bakoze ubwo bari abayobozi muri uwo mutwe wa FDLR ariko mu ifunga n'ifungurwa ku rwego rwa mbere bwana Laforge Fils bazeye yaburanye avuga ko yari umusivile mu mutwe wa FDLR bityo kujyakozwe n'abasirikare atabibazwa bwisunze ingingo z'amategeko na zimwe mu manza zaciwe n'inkiko mpuzamahanga ubushinja cyaha bwasobanurira urukiko ko umuyobozi wese ufite ububasha bwo gufata ibyemezo atabura kuryozwa ibyakozwe n'abasirikare kabone n'ubwo we yaba ari umusivile urukiko rwabajije ubushinja cyaha niba bashobora kubiryozwa hashingiwe kukuba hari ibikorwa byabaye ku itegeko ryabo cyangwa se niba hari ibyabaye barebera ntihagire icyo bakora ubushinja cyaha bwasubije ko aba bagabo bombi bari mu nzego zifata ibyemezo kandi ko batangaga amabwiriza yuko ibyo byose byagombaga gukorwa umwe mu banyamategeko bunganira baregwa yasabye ko byaba byiza ku bushinja cyaha bwatandukanye ibikorwa buvuga ko byategetswe na bazeye na Colonel Abega bigashyirwa mu bikorwa n'abarwanyi FDLR ndetse nibyo abo barwanyi bakoraga barebera umucamanza yavuze ko iyo ngingo itaragerwa ariko ko ubushinja cyaha bugomba kwitegura kuzabigaragaza cyaha cy'ubugambanyi bugamije kugira nabi leta y'u Rwanda ubushinja cyaha burega babahoza ari abayobozi mu mutwe wa FDLR urukiko rwakunze kutanyurwa n'ibisobanuro butanga ruvuga ko ahanini bubishingira ku ntambara z'abacengezi zo mu 1997-1998 umucamanza kuri inteko iburanisha avuga ko akimara kwakira dosiye y'ikirego yahisa cyandika ahantu yabwiye ubushinjacyaha ko buri munyamategeko wese wasoma dosiye atabura kukivugaho kuko ngo bitumvikana na cyane ko bubarega kugeza mu 2018 kandi ngo intambara z'abacengezi zari zimaze imyaka zararangiye ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibikorwa bigize icyo cyaha bikomeza kugeza mu 2018 na mbere yuko abarega bafatirwa ibunagana bwibukije ko banafatirwa kuri uwo mupaka bari bavuye mu bugambanyi bugabije kugira nabi igihugu ubushinja cyaha kandi burabarega kwica abantu no kugaba ibitero kuba civile nk'icyaha kibasiye inyoko muntu burabarega ibitero byagabwe ku nkambi y'impunzi ya Mudende bigahitana abagera muri 200 ndetse n'abari abakozi b'uruganda burarirwa basaga 30 ubushinja cyaha buvuga ko bishwe n'abarwanyi ba FDLR Iburanisha ry'umunsi ryarangiye ubushinja cyaha bugifite ijambo gitezwe ko buzakomerezaho mu iburanisha ritaha yepfo y'u Rwanda
Eric bagira ubusa urakoze tunyarukiye noneho mu Burundi komisiyo ishinzwe amatora seni yatangaje abakandida bujuje ibisabwa n'amategeko kugira ngo baziyamamaze mu matora yo mu kwezi kwa gatanu bane mu bari batanze dosiye bakuwe mu ihiganwa seni ivuga ko hari ibiburamo Pierre Claver Niyonkuru afite inkuru irambuye
Ari mbere y'abamenyesha makuru mu nyubakwa z'umugwi w'igihugu wigenguje gutegura amatora seni Pierre Claver Kazise atwara uwo mugwi yavuze ko abakandida batandatu kuri 10 bari batanze amadosiye yabo aribo bemerewe guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu uno mwaka ubuserukira umugambi uri ku butegetsi ni wari mbere
uwifuza kwitoza yitwa Evariste Ndayishimiye yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD idosiye yiwe yarakiriwe yaremewe hariho witoza yitwa Agaton Rwasa yarungiswe n'umugambwe CNL idosiye yiwe yaremewe hariho witoza yitwa Gaston Sindimwo yarungiswe n'umugambwe Iprona idosiye yiwe yaremewe hariho witoza yitwa Francis Rohero yigenga idosiye yiwe yaremewe hariho witoza Dieudonné Nahimana uwigenga dosiye yiwe yaremewe hariho uwitoza Leonce Ngendakumana yarungitswe n'umugambwe Sawanya Frodebu dosiye yiwe yaremewe
umugwi Seni wemeje ko abakandida bane batakwije ibisabwa n'amategeko agenga itora ry'umukuru w'igihugu gutyo ko bakuwe mu ihiganwa. Muri abo harimo Domitiano Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu akaba yari yatanzwe n'urunani w'imigambwe rwitwa Kira Burundi.
Ari uwitoza yitwa Domitien Ndayizeye yarungitswe n'urunani Kira Burundi, dosiye yiwe ntiyemewe. Hari uwitoza yitwa Jacques Bigirimana yarungitswe n'umugambwe FNL, idosiye yiwe ntiyemewe. Hari uwitoza yitwa Anise Niyonkuru yarungitswe n'umugambwe CDP, dosiye yiwe ntiyemewe. Hari uwitoza yitwa Valentin Kavakure yarungitswe n'umugambwe FPN Imboneza, dosiye yiwe nayo nyene ntiyemewe.
Bamwe mu bakandida batemewe na Seni bamenyesha ko batangaye kuko uwo mugwi wari wakiriye amadosiye yabo. Umukandida Valentin Kavakure yaserukiye umugambwe FPN Imboneza yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru inyuma yo kumva ingingo ya Seni.
Twebwe yadutangaje rwose, yadutangaje kubera navyo twe twiteze kubera umunsi tuja dutwara amadosiye muri Seni. Barafashe umwanya barasuzuma ivyo twatanze baraharura, hama mu nyuma kujya munsi nyene baratubwiye gusa yuko twari kuzana urukaratasi kwanditse kwa amazina yabajya baduherekeza mu majina abiri. Ubwo urukaratasi twari dutwaye bukeye, ujya munsi twavuyeyo baduhaye resipise yanditse koko biri incomplet. Ubwo tubwira bukeye mutuzanire urwo rupapuro twararuzanye, hama baje tuje kuruha barasoba barasuzuma bavuga ko ari sawa. Niho baje baduhaye resipise mu bona imbere yanyu yanditse ko byose bitunganye amadosiye akwiye. Rero kumva yuko uno munsi harimo byo baneguye bituma bimeze neza byadutangaje cyane.
Abo amadosiye yabo atashimwe na Seni bafite amahirwe y'iminsi ibiri gusa kuringiro.
Nk'idosiye itemewe ku rwego rwa Seni, ibwirizwa rishinga amategeko agenga amatora rirategekanya ko ubishaka ashobora guca agenda muri sentare ijejwe ibwirizwa shingiro kugira ngo asabe gutunganirizwa, kandi ivyo bikaba mu minsi ibiri ikwirikirana tuvuye ku munsi tubitangarijeko.
Iyo nzira niyo bamwe nka Valentin Kavakure bashimye kuzocamwo kugira ngo barabe ko bokwemererwa guhiganirwa intebe yicamwo n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kwa mwaka w'2025.
Tugaca dutangura twitware twiture ubutunganire ko dutunganiriza, hama twizeye yuko baturukura muri rehebire na gen cane gene turashasha cane turavye inguvu twashizemo cane turavye ngene benshi baherukiye muri umugambo w'urwaruka rwaruka rutagira akazi rw'abashomeri. Ego twibaza ko akanya kurekana ko aya matora yanashwa neza, bamwe bohereza canke bamushaka kubakura mu higanwa ritaratangura.
Abemerewe umugwi Seni wabaciye amahani ko batohirahira ngo batangure kwiyamamaza kuko hataragera nk'uko amategeko abivuga. Ni mu gihe abakandida bamwe bamwe cyane cyane ubuserukire umugambwe uri ku butegetsi n'ubuserukire umugambwe SNL ukomeye mu itavuga rumwe na leta bamaze igihe bakwiragira mu gihugu cyose kurondera amajwi n'abanywanyi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, urakoze. Turacyavuga ku Burundi, amashyirahamwe 18 agizwe n'ay'Abarundi na mpuzamahanga yasohoye urwandiko hamenyesha ko afite amakenga ko indyane zishobora kwiyongera muri iki gihe cyo kwitegura amatora, ko afite n'impungenge ku burenganzira bwa muntu avuga ko ari ingorabahizi. Ayo mashyirahamwe rero asaba inama ya ONU ishinzwe uburenganzira bwa muntu gukurikirira hafi ibibera mu Burundi. Abategetsi b'Abarundi bo baha urwo rwandiko intumbero ya politiki igamije gutoba amatora. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Wirika neza.
Uko ari 18 mu rwandiko yasohoye ku wa mbere Geneve mu Suisse yavuga ko atewe impungenge n'uruhagarara rwibonekeza mu Burundi rushobora kuvyara indyane zikomeye. Ayo mashyirahamwe yagiriza bamwe mu banywanyi w'umugambwe Sende DFDD n'abakunzi babo gutera ubwoba no guhohotera batavuganwe n'ubutegetsi. Mu mezi atatu ya nyuma yonyene y'umwaka uheze w'2019 yemeza ko yaharuye abantu 47 bishwe, 102 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko na 15 baborejwe igufa. Abateye umukono kuri runo rwandiko bariyamiza kandi ifungwa ry'amenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru cy'Igihugu Iwacu bahanishijwe umunyororo w'imyaka 2.5 mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka bakavuga ko bazira umwuga wabo hamwe n'iyugarwa ry'amaradiyo mpuzamakungu BBC n'ijwi rya Amerika yabujijwe gukorera ku butaka bw'u Burundi kuva kwa 2026 ukwezi kwa gatatu 2019. Ikindi mu rwandiko rwabo bagaruka ko banenga nico bise ukutihanganiranira mu vya politike kwiyongera ku gikorwa gicanisha mu barundi c'umugwi Sever aho kumenya ukuri no kunywanisha barundi co kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe mu 1972 catanguye mu kwezi kwa 12 umwaka uheze. Umugwi Sever kandi unengwa na yamashira hamwe kufisa abakozi n'abakomiseri bahengamiye ku mugambwe SNDF duri ku butegetsi. Abaharanira gateka kazi na muntu bari muri aya mashyirahamwe ntibibagiye kugaruka kandi ku mpirimbanyi zibiri zifunzwe. Nestor Nibitanga yahoze akorera ishyirahamwe Prodeh ryita agateka k'abanyororo n'akazi na muntu yahanishijwe umunyororo w'imyaka 5 2018 hamwe na Germain Rukuki yahoze akorera ishyirahamwe ry'abakirisitu bagwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati yakatiwe imyaka 32 yo gufungwa mu mwaka ushize. Bose bahurira ku cyaha kimwe bagirijwe guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu mwaka uheze rimwe muri aya mashyirahamwe yariryo EHAC rigizwe n'ihuriro ry'amashyirahamwe ya Buraya arayo ibibazo byo mu bihugu by'ibiyaga bigari ryasohoye itangazo ryiyamiriza inagurwa ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Bufaransa. Icyo gihe mu kwezi kw'indwi byatangazwa umukuru waryo Umufaransakazi Brune Mercier yahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika.
Il faut maintenir la suspension de la coopération directe et j'insiste directe avec le gouvernement burundais.
Ibihano vyafatiwe leta y'u Burundi bitegerezwa kugumizwaho. Ndashimangira ivyafatiwe leta y'u Burundi kuko imfashanyo zoyifasha gukomeza gatotezo no kwigumiza ku butegetsi. Ahubwo ubumwe bwa Buraya n'ibihugu bibugize harimo Ubufaransa babwirizwa gushigikira abanyagihugu b'Abarundi biciye mu mashyirahamwe yigenga akiri mu gihugu hamwe na mpuzamakungu. Ubumwe bwa Buraya bunategerezwa gukomeza kwamagana iburabuzwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ababuharanira. Turazi ko Germain Rukuki igihano cy'imyaka 32 yaciriwe giherutse kwemezwa biteye impungenge kandi twiteze ku umwe bwa Buraya n'ibihugu bibugize byerekana aho bihagaze bitarya umunwa kuri ivyo.
Urwandiko rwo kuri uyu wa mbere rwasohotse mu gihe abaserukira aya mashyirahamwe babonana n'umugwi w'abahinga batohoza ku mabi yoba yarabaye mu Burundi hakaba hari mu bikorwa by'inama ya 43 y'inama y'agateka kazina muntu ya ONU. Basavye iyo nama ya ONU ijejwe ateka kazina muntu kuguma ishinze ijisho ikibazo c'agateka kazina muntu mu Burundi kuko kubwabo kino gihe c'amatora tankeka kizotuma injyane ziyongera. Bamwe mu bubahwa b'Abarundi barimo Wirinyamitwe, umuhanuzi Mwishikira ajejwe ibibazo byo kumenyesha makuru mu biro vya president Nkunziza na Albert Shingiro aserukira Burundi muri ONU bifashishije urubuga nkoranyambaga rwa Twitter mu kwishura amashyirahamwe n'ibiri muri raporo y'umugwi w'umunyasenegale Dudu Dien utohoza ku vyaha vyarakozwe mu Burundi bavuga ko ibiriko birashikirizwa vyuzuye amafuti n'ibinyoma nk'ivyavuzwe muri kahise kandi yatayindi intumbero bifise atari ugutoba amatora. Bongeye ko abanyaburaya bahembewe umugwi bashegeshwe no kubona u Burundi bugihagaza neza mu bijanye n'ubutunzi abakozi bagihembwa ku gihe kandi n'amatora ya kamarampaka y'umwaka w'2018 hamwe n'ayo umwaka akaba yatunganijwe u Burundi butarinze kuzerinze. Eroje Wirikaneza, Ijwi rya Amerika.
Eroje Wirikaneza, urakoze cyane kuri inkuru.
Bija bibi biranuga nuga kwa nivyo
kandi bihu
ngo ni bihu akari na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo nivyo
eka sivyo
dupingi dupingi utangike
mupinga mupingi umvirizi Ijwi rya Amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Virusi ya corona COVID-19 imaze gukwirakwira mu bihugu birenze 50 byo ku isi. Iyo virusi imaze kwanduza abantu b'ingeri zose n'imyaka yose. Nubwo abahanga bagerageje gusobanura inkomoko n'imiterere yayo, hari abandi bantu bafashe iyo guhwihwisa ibihuha. Mu rwego rero rwo gukangurira kwita ku buzima bwanyu, Radio Ijwi rya Amerika ihagurukiye kubinyomoza. Nibyo umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana abagezaho.
Muri iki gice cy'Amerika ibihuhuzwa kuri virusi ya corona, abantu bakomeje kwibaza aho iyi virusi yaturutse n'uburyo ikwirakwizwa. Ese amatungo aba mu mago nk'injangwe, imbwa, ihene n'ayandi ashobora kuba umuyoboro wo gusakaza iyi virusi? Yaba se yarakorewe muri laboratwari y'i Wuhan mu Bushinwa mu buryo bw'ibanga? Yaba se ikwirakwizwa no kuba abantu bajya mu maresitora yo mu Bushinwa cyangwa gufata ku bikoresho cyangwa ibicuruzwa bituruka mu Bushinwa? Nk'uko abatari bake bakomeje kwibaza byinshi kuri iyi virusi ya corona, haba mu biganiro bagirana hagati yabo cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. inzobere mu by'indwara z'ibyorezo akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Columbia Dr. Elizabeth Radin arasobanura aho iyi virus ya corona yaturutse n'uburyo ikwirakwira.
Probably the best way, as you said, to tackle those myths is to go back to
reka tubanze dusubire inyuma turebe ngo ese virusi ikomoka he kandi ikwirakwira ite. Nibyo uburyo bwiza bwo gusobanura iyi virusi. Iyi virusi ya corona yiswe COVID-19 iri mu bwoko bw'amavirusi aba muri zimwe mu nyamaswa, ariko rimwe na rimwe ikaba ishobora guhererekanywa hagati y'inyamaswa n'abantu. Ibi twarabyumvise mu Bushinwa byabayeho ubwo iki cyorezo cyasakaraga. Dr. Elizabeth avuga ko mu kugenzura iyi virusi yarebe tugiranye ngo twayo, virusi ya corona yagaragaye mu Bushinwa yabanje kugaragara mu matungo, ikaba ijya kumera kimwe neza neza n'iyabonetse mu bantu. Izi virusi ni zimwe. Avuga ko iyi virusi ya corona yageze mu bantu ivuye mu nyamaswa, nubwo bibaho gake cyane. Uku kuva mu nyamaswa ku iyi virusi ya corona ikajya mu bantu, avuga ko kutari kumenyerewe.
This is really a recent crossover, and also
ibi byo kuba virusi ya corona yava mu nyamaswa ikajya mu bantu ni bishya rwose, ariko birashoboka cyane ko ari virusi y'ubwoko bumwe. Ndumva aribwo buryo umuntu yasobanura inkomoko y'iyi virusi ya corona. Iyi virusi kandi twarayibonye nanone ubwo yadukaga mu 2003.
That's where the virus came from.
None ko hari n'ibihuhizwa ko iyi virusi ya corona yaba yarakorewe muri laboratwari yo mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa mu buryo bw'ibanga, leta ikaza gutangaza ko ari icyorezo cyadutse. Byo byaba bihuriye he n'ukuri? Dr. Elizabeth Radin ati,
there's really no evidence for this explanation or idea that it came from a lab that would make for good movie material, but
mu by'ukuri nta bihamya biriho by'uko iyi virusi yaba yaracitse abayicuraga muri laboratwari. Nta bimenyetso bifatika biriho rwose. Ku bijyanye n'ikwirakwira ry'iyi virusi, ubu twavuga ko uburyo bw'ibanze bwo kuyisakaza ari ugukoranaho kw'abantu, kuko yahereye mu Bushinwa ikomeza ikwira n'ahandi. Ibi bivuze ko iyi virusi ikwirakwira binyuze mu gukoranaho kw'abantu babiri, umwe ayirwaye yakwirakwira binyuze mu myanya y'ubuhumekero, nk'igihe uyirwaye akoroye cyangwa yitsamuye yegeranye n'abandi, umuntu agahumeka umwuka w'uwo yanduye ukaba wajya mu bihaha. Biranashoboka kandi ko umuntu agize atya agakora ku kintu cyangwa igikoresho uyirwaye yakozeho, nawe akaza kwikora nko ku izuru cyangwa kwikora ahandi ku isura, nawe yakwandura. Ariko muri rusange gukorakora naho hagati y'umuntu uyirwaye n'utayirwaye niyo nzira iyi virusi yanduriramo cyane. Rero nta mpamvu yo gutekereza cyane ko iyi virusi wayanduzwa n'amatungo, abana n'abantu mu ngo cyangwa muri za resitora, ahubwo abantu bayanduzanya iyo bakorakoranaho.
Is far-fetched and really implausible, and from what we know, it's really that close person-to-person contact.
Arakoze mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana. Iki cyari gice cya mbere cy'ikiganiro Ijwi rya Amerika ryabateguriye mu rwego rwo kubashishikariza kwita ku buzima bwanyu tunyomoza ibihuha. Icyo kiza rero cya virusi ya corona gikomeje gukwira ku isi, kimaze kuri mu bihugu ijana, abantu bagera ku 115 bafashwe n'iyo ndwara, abandi bagera ku 400 barapfuye bazize iyo virusi. Republika ya Demokarasi ya Kongo yaraye itangaje ko ifite umuntu wa mbere wanduye. Reka twibukiranye ibyabaye mu mateka. Hashize imyaka 102 isi iguweho n'ikiza cy'ibicurane cyoretse imbaga. Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'1918 nibwo mu gitondo cya kare Caporal Albert Gicheri w'umugabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye kwivuza ku bitaro bya Fort Riley muri Leta ya Kansas. Avuga ko afite ibimenyetso by'ibicurane bikomeye, yumaganye mu muhogo, afite byageze ku gicamunsi. Abandi basirikare 100 bamaze kwakirwa mu bitaro, bihita bitangazwa ko ari cyo kiza cya mbere cy'ibicurane sira ibigo bya gisirikare kare ndetse na za gereza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byakwirakwijwe mu bihugu by'Uburayi n'abasirikare b'Abanyamerika boherezwaga gutabara mu bihugu byarwanaga n'ingabo z'Abadage. Byaje kwitwa ibicurane byo muri Espagne kubera ko muri icyo gihugu byahitanye abagera kuri 8,000,000. Ibyo bicurane byivuganye Abanyamerika bagera ku 675,000 n'abari hagati ya 20,000,000 to 50,000,000 hirya no hino ku isi, ku buryo abishwe n'icyo kiza cy'ibicurane baruta kure abaguye mu ntambara ya mbere y'isi.
Urakoze Venuste Nshimiyimana. Mwakoze namwe kudutega amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma yari Odius na Macbiri Yabaro, kuri mikoro yari Eugenia Mukankunzi. Mukomeze kugira ibihe byiza. Turabikira andi makuru y'iradiyo yanyu Ijwi rya Amerika.